Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye kingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41 naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifuriza wa gatandatu muhire. Tubafitiye amakuru ya karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki saa 12. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru ejo kuwa gatanu Urwanda rwijihije umunsi ngaruka mwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba hamwe n'abakozweho n'ibiza. Ibirori byayobowe na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gloria Tuyishime yarahari.
Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasira uturere dutandukanye tw'Uburengerazuba turimo n'aka ka Rutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza. Ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF, abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza ubu mu Rwanda igwingira riri igipimo cya 33%. Ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi, harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi b'imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa.
Ganura ukibutsa bya kera, tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya, natwe abo tuzabyara soya tubabwira.
Abakurambere bashuko ni bagira umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe batuze umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi, bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu. Kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagatangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikibaho.
Nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyaga aha amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi yahanamye hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazikabutwara. Ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwinshi hashikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe ibiza bitongeye kubasiga iheruheru.
Iki gihembe nitugira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda ko benda twejeje bisitira ambe kino gihembe twizeye ko tuzagira umusaruro.
Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Itegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro, natwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira, ariko nabo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Nta wumenya iminsi Azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza, nabuze inka ebyiri. Noneho mubyaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye, uwo mubyeyi yarakoze arakaba. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro, Bwana Musafiri Defonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro, kunga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibi byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero dushyigikire iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'imwe mu nkingi y'u Rwanda yacu yubakiyemo muri minsi hari abatangiye kwibagirwa
cyakora abaturage mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batakakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura ese no kubera iki
Uko
amateka y'u Rwanda bivuga umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihangangoma ijana wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera I Nyanza ku gicumbi cy'umuco insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika Karere ka Rutsiro
Radio Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi. Leta irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha mu kwezi kwa munani 2024 rizatwara amafaranga y'amarundi miliyari 85. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 abagize ibiro byawo bashyizeho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igituma maharatunganyijwe iryo hugurwa kubamenyesha makuru
irusansuma izotuma turonka ibiharuro byinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorera ko mu migambi y'iterambere abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo icyo ni igikorwa kinini tubasaba kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu babo ati yamara kwitabire rusansuma
abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi bizo za Adolphe umumenyesha makuru wa byizigiro yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa
Nihereye ko je ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise kandi naratahuye byinshi ntari sanzwe nzi ku bijyanye n'inshoro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima by'igihugu burimye n'ubworozi dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu
abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi Mukeshimana Jane akorera radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru
baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo amakuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi
Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyeshamakuru mu gihe cya rusasuma Posiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa yibutse abamenyeshamakuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora
Si bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyeshamakuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza amakuru yohoye neza amakuru hojo neza maze bakabwira abarundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi uzuri gusasuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusasuma ruzogende neza cyane mu Burundi
imiliyari 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusasuma nyo n'izina gwimirije mu Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusasuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka Nicolas Ndayishimiye agasaba kunzi ubuyobozi w'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.
Uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 45 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa vya rusansuma bishobore kugenda neza. Numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice c'amahera kenewe no kuvuga hafi bitigira 51% kwijana c'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko no saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza.
Ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigire by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi, uburaro, uburimyi n'ubworozi, kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga. Bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'2024 atagihindutse.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Nyuma yayo makuru yo mu biyaga bigari ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. U Burundi buritegura gukora ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha 2024. Magingwa ya u Burundi butuwe n'abanyagihugu 13,269,000 n'abantu 111. Inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizeho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusansuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye badushikiriza ingene urwo rusansuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igitu maharatunganijwe iryo hugurwa kubamenyesha makuru.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu babo ati yamara kwitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkejwe inyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizo za Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise, kandi naratahuye vyinshi ntari sanzwe nzi ku bijanye n'icyo rusansuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ivyo twiteze kuri rusansuma urugiye gukorwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe, kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima vy'igihugu, uburimyi n'ubworozi. Dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jeanne akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Baratwibukije amategeko y'umwuga, mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayarolesheje kuri runo rusansuma ruzoba. Ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose cyanke uko tubibonye kose. Hanyuma baratwigishije amajambo makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi.
Urwego sense rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru na maradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cha rusasuma Posiye Kanimwabo azobajeje ico gikorwa agibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora
Se bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kuvyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza makuru cyohoye neza amakuru kwajuneza maze bakabwira barundi ekana makungu ingene uyo mugambi uzuri gusansa maruzo bari kuragenda kugira ngo noneho urusansa maruzo kende neza cyane mu Burundi
imiliyari 85 mu mafaranga ya marundi yazokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nyene zina gwimirije mu Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko harayo leta yategekanije ariko ko haraya taraboneka Nicolas Ndayishimiye agasaba kunzi w'u Burundi gufasha kugira ngo tugikogwa kizogende neza
uburyo no vuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyari 46 ku miliyari zitababa 85 zatekekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza numva yuko leta imaze gutanga no vuga ibirenze igice cy'amahera kenewe no kuvuga hafi bitigiri 51% kwijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko no saba abafasha Burundi yuko bogerageza bakaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza
ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi uburaro uburimyi n'ubworozi kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga bitegekanijwe ko rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'2024 atagihindutse
urakoze Thierry Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Mariste Ndayishimiye yavuze ko bamwe mu bategetsi batwara abaturage imitungo yabo nk'amazu y'ubucuruzi Nairobi Eloge Wirikaneza
Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje yafatiye ku myidogo y'abacuruza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bari bahagaritse imirimo ku munsi wa mbere mu gihe yari mu rugendo mu bihugu by'Urusiya n'Ubushinwa banse kuja ku mirimo yabo kugira berekane akababaro inyuma yo kudugirizwa igiciro cy'amahera bishura buri kwezi akavanwa ku 110,000 agashyirwa ku 600,000 muri rusange yavuze ko abenshi muri bo basa n'abagizwe ingwati n'abategetsi bamwe bamwe bihagiye ibibanza mu masoko canke bagafata amazu y'abantu bwite cyabo maze bakishuza ndaza umurengera kubwiwe abategetsi ntaho batandukaniye n'abangushi abacangero n'inkozi z'ikibi mu biganiro bigufi yahamenyesha makuru kwa gatatu mu kajoro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi ryiwe harimo akababaro kavanze ishavu n'ikiniga
hagaye iminsi 3 batarasubiza ibyo bibanza emwe twasigaye bese bagiye mu gukomo gihugu reka nanjye rero turabe kubanesha akamara amazi harimo indongozi umuntu agenda agafata inzu ya naka akayikota agashagenda agacarondera abadanda umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi uwo muntu siwenye n'inzu ntiyako wayubaka abadandazi bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu hariho numvise umuntu atanga kwanye n'inzu imiliyoni 5 mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25 ivyo rero bishobora kubandanya umudandaza wese acururiza ubuhabayiwe umuntu w'indongozi nzosanga
Perezida Ndayishimiye yifatiye mu gahanga atarya umuntu wa mukuru w'igisagara cya Bujumbura General Jimmy Hatongimana yari yaje kumusanganira n'abandi bategetsi bo muri ico gisagara c'ubutunzi ko barya ibiturire maze arabagabisha
ivyo bintu ugasanga mutarabiheza igituma mutabikora n'uko bajya agenda bahibiturire mwebwe ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibibanza mu isoko baharuye neza sarasi kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri babaji mu rugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarurwanye rwogo rurakurwanye none bace ngaho bakamvura bene gihugu ndiko ndarorera nifase barundi azonsinda mu bana banje mugabo mwumve ko hari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ibyo
yavuze ko atazihanganira uwo wese yanyuruza amatungo ya leta canke yarerekera abayiba naho yoba yumva ko ashobora kuba ari igihangange mu butegetsi
abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane aragira iterabwoba natwe tugira ibindi turabingena bizogera igihugu cy'u Burundi cyari yamenyereye uburongozi umenga bararemba kandi mwashaka kugira igihanganye mu iki gihugu muhara kuvuga ngwazo hatamikiza hose ngo parije no murabiye ngo sinzo murabira rero nzocanica ari wigeze kwitugira mu iterereza genda murabe ntari mu mpimbo namutumye genda urabe hari ahantu bagira bacisha mu bintu wabi ibintu bivuye ha aragenda bacarumvikana ndamubajije nti byabindi gute ngo ntacho nabonye none si ndonda nazi uda caja gukereza kabitoye mu nzi we ntari mu mpimbo ayungutse iki umutima w'ucangero muri iki gihugu cy'u Burundi tukureho dukoreye igihugu cyacu tucubake n'abandi barabakene barakuze natwe yebye ntituzoreka gukura nimwamuzi ko muzokuzwa n'ibyagusa mushake mwe murasenze rise uko n'Imana ntizovyemera
mukuru gitagara cya Bujumbura Jimmy hatumwe Imana nta karyo yahawe ko kwiregura cyangwa ngo gice avuze igihe mukuru gihugu yahejeje gutangaza ibyo eka ni ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumuronka kugira gice ivuze ko ibyo president Ndayishimiye yabivuze nyuma y'iminsi mike yagabishije abacamanza ko ashobora kubafatira ingingo ruhasha kubera abakiza ngondagonde bitewe n'ibiturire karinate sakiyana umushakashatsi ku bibazo by'agatakazi na muntu mu Burundi mu ishyirahamwe IDHB yabwirije ibya Amerika ko ari manga nini hagati y'ibyashikiriza n'ibyashira mu ngiro nk'umukuru w'igihugu
le problème qu'on remarque c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité
ingorane ni kinogo kiri hagati y'ibyo president sezerana n'ukuri mu majambo n'iby'ukuri atandukanye n'ibyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa batavuga rumwe na leta nabikekwa kubabo irakomeza hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica igagaci isi cyavuze ku Burundi aricyo gihugu cya nyuma gikenye ku isi gifatiye ku matohoza y'umwaka uheze n'ishyirahamwe Transparency International riraba ibijyanye n'intwari ibereye ribushyira uyu mwaka mu bihugu cumi bya mbere bimunzwe n'igiturire mu isi perezida Ndayishimiye yavuga ko ukudahana n'intwaro mbi biri mu bituma igihugu cyiho cyama gikenye ibi harabihuriza ko n'abahinga mu bijyanye n'ubutunzi bemeza ko n'ubuzima buzimbye bwunyuwe n'iduzwa ry'ibiciro ku bintu byose byankenerwa muri iyi minsi ari ingaruka mbi y'ibiturire itunganywa ry'ibyimigambi n'intwaro mbi byo kugihe kirekire eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirunze n'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare b'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC mu gihugu cy'u Burundi bafunguye hakoreshejwe ingufu umuhanda uhuza Karuba na Sake wari wafunzwe n'imitwe yitwara igisirikare ya Wazalendo inkuru irambuye Jimmy Shukran bakomera
aho uyu muhanda wari wafungiwe ni mu birometero bigera kuri 36 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru ni umuhanda uhuza groupe za Karuba Mushaki na Shasha ziri muri sheferi ya Bahunde mu gihe kingana n'isaha yose nta modoka cyangwa moto yashoboraga kuva Karuba ngo yinjire muri Sake cyangwa se ziva Sake zijya Karuba amakuru twahakuye ubwo twahageraga ni uko izi ngabo za Wazalendo zigizwe n'insoresore zo muri utwo duce zishyuzaga amafaranga ku modoka na moto kugira ngo zibashe gukomeza urugendo bamwe mu baturage twasanze nyuma yo gufungurwa k'uyu muhanda bavuze ko iyi mitwe ishinja leta ya Kongo kubitubahiriza amasezerano bagiranye yo kubitaho cyane ko ngo batabona ibyo gufungura inyura muri uyu muhanda usanga aba basirikare bijujuta ko leta itabitaho ko nabo bagomba kwirwanaho ubwo twabegereye dushaka kumenya mu by'ukuri ikibazo bafite banze kugira icyo batubwira Josue bumva gato umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri groupe ya Karuba aratubwira igitera Wazalendo gushyira bariyeri nyinshi mu mihanda yose
ibibazo by'Abazalendo byagombye kuba byarangira iyaba guverinema yagombye kurikiza ingingo zimwe na zimwe bitewe n'uko batari encadre na guverinema ya Kongo kandi ibakoresha bagashaka indamu bagashaka maramuko mu baturage ariyo mpamvu bagenda bashyiraho gara amabariyeri ilegale uwo guverinema ya Kongo nuko yagombye gukoresha bari Abazalendo ibibuka ikabahereza umushahara ikabahereza za equipment ikabahereza ibyo kurya kugira ngo abaturage bataza guhura na za konsekansa abazara indi bagenda babagezaho.
Uyu muhanda waje gufungurwa nyuma yuko ingabo za yasezije kufungura abagenzi bakabona inzira. Ni igikorwa cyashimishije abatuye utwo duce nubwo bari bamaze igihe basaba ko ingabo za yase ziba mu gihugu.
Hano yase ducunge umutekano turi kuryama tugasinzira nda kibazo akazi karakomeje kubyo ahandi bari kurara hanze bari no kwiruka ariko twe turatuje nda kibazo gihari dufite umutekano.
Ingabo z'abazarendu yase kigera muno zaragiye yase zigera umu tubanye neza nda kibazo nda muturage wahohote gwacanwa ngo hagira ico bajana yasijyame ahubwo iyo bazalendu bajanye nginga yase zihuta kuja kuzishikira zikabungabunga umutekano w'abaturage nda kibazo.
Utu duce tubarizwa mu mubare munini w'imitwe yitwaje intwaro yashyizwe mu cyo leta yise wazalendu ikomeje kuzengereza abaturage. Ibi byemezwa na Bwana Emmanuel Ndayambaje umuturage uturiye Karuba.
Abazalendu babaga muno banateshaga abaturage umutwe akabigiye baje nijoro bakarara bari kurasagura agerege babafatira umwanzuro burandi guca ndamunduzi muzalendu wagera muno yambaye iteni nubwo yakwambara iteni abafite kibari yabageze muno akamurazimisha mbega gukura miteni akamanza aja kuri kura maje gusura nk'umujyango gwe kabona akagaruka mu sante ariko muno bakoraga patrouille nijoro nda.
Aba baturage bemeza neza ko kuva ingabo za wazalendu zivanywe muri aka gace umutekano ugenda urushaho kuba mwiza.
Itandukaniro ya sindinyanyasa ya ndamundi cyokoza ko muzalendu we mwabaga mwahura wa akaba yagukubita nangwa se akaba yakwaka ibyo ufite ariko buno nda kibazo dufite kabisa nambo hano yasirahari na polisi irahari iyo bakuvamiye uje kuri polisi ibibazo byo mu miryango ikanabikemura nta kibazo gihari.
N'ubu ngubu abaturage bafite nginga bakazijana bahitaga biyambaza yase bakabakora ibyihutirwa inga zabo bakazirekipera bakazisubiza abaturage zabo bakazisubirana ni ubwo umutekano dufite ni Karuba. Mbega igihe abazalendo bari barunga umungumu na M23 abaturage nta mutekano bari bafite bari bazi yuko isaha ku isaha banagwana kubeho umungumu i Karuba bamwe bararasanye abaturage benshi nibo bapfuye umungumu.
Nubwo abaturage bavuga ko hari icy'ingabo za yase zigenda zihindura bamwe mu banyapolitiki bo mu teritwari ya Masisi bo bafite impungenge ku mikorere yazo. Uyu ni Bwana Shukuru Rushekeri Abraham wo mu ishyaka ACP.
Twabona rero yuko yase iba ikolabora cyangwa siganira na n'imitwe ya M23 ibyo ngibyo bikazana impungenge mu baturage ba Masisi. Twebwe ntabwo twemera yuko yase yaje kuzana umutekano ahubwo yaje kubanga Monisco itumbera gusa ireba iby'intambara zirimo zikorwa muri Masisi.
Mu minsi yashize ingabo za yase zashyamiranye na wazalendu bitari impagarara mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Ibi byateye abaturage bo muri ako gace kuzishinja kuzikorana n'inyeshyamba zayo mu 2023 byarangiye abaturage bagera ku 10 bahakomerekeye undi umwe atakariza ubuzima. Icyo gihe Kapiteni Nsabimana Norbert umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ziri muri yase muri Congo yateye utwatsi byavugwaga n'aba baturage avuga ko bafite ubutumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ni hano dusoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande rimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: amavuta y'umwana yuzura igisambu ntiyuzura igisabo. Murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Purisha mahoro nyimigisha waho muri hose kwisi dore ntasho ibagere ku mutima tubifurije kuramba.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire wikende nziza murakarama.